Uyu munsi mukuru wahimbajwe watunganijwe n'ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi ya ber rifashe mu mugongo na bumwe mu buserukezi bw'ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO gitaho inyigisho imico n'akaranga. Uhorongo ya ber ashima intambwe amaradiyo ageze ko mu Burundi, yibutsa ko uyu munsi uhimbajwe hari amaradiyo yugawe. Onezime hari ubuntu akavuga ko kenshi amaradiyo yugarwa kubera ibibazo bya politike, asaba ubutungane kunyarutsa imanza z'ayo maradiyo kugira umunyagihugu asubire kumviriza iradiyo yipfuze.
Nagiye ndabibutse yuko ibyo guhagarika amaradiyo ku muza politike byatanguye kera. Hariho iradiyo yitwa Radio Cordac yahagaritswe kuva muri za 75 76, ubu naho 2015 munazi zahagaritswe. Ku bijyanye rero n'izo radiyo no munsi zidakora zugawe, ikibazo kiri mu butungane. Twe cyo dusaba nuko ubutungane ngo ukore igikorwa cyabwo, hanyuma kumure bikunze izo radiyo zigasubira zigakora, hama umunyagihugu agakurikirana iradiyo yifuza.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko iradiyo ifise uruhara rukomeye mu buzima bwa minsi yose, na cyane cyane y'amakuru atanzwe yatohojwe neza.
Uruhara rw'amaradiyo ni rwiza ko rurakurikirana abagize ingorane, hari nk'ibyabaye bakabivuga, hari nk'amakuru atari bakayabeshyuza.
Ndakunda umuntu avuga inkuru yamaze kuyitohoreza akabona inkuru kugira ngo iragenda kugira byubake n'abandi. Biratuma umuntu agira ibyo zigira ati igihugu cyanze kimeze neza, nta bintu by'intambambyo birimo. Umuntu amenyerana n'akazoza k'igihugu kiwe.
Abo banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko kiretse amakuru hari ibindi iradiyo bafasha ibicishije mu biganiro. Aha bamenyesha ibibanezereza iyo bari kubumviriza amaradiyo.
Turakunda ibiganiro tugwaruka cancane bigyaga iby'urukundo, imiziki y'iwacu, kubera ko kenshi usanga bari kwaravuza imiziki y'abanyamahanga.
Ikintu kibunda kunjohera je buza bwanje bwa minsi yose, ibiganiro by'inkino nk'umuziki sarasara ndyamye mu ijoro anduhura akazi karakunda kundura kamimena kindi kintu nkundira radiyo.
Ndana ambiance mukatubwira impanuro cy'abakundana turabikunda tubyabajene.
Hari indirimbo, hariho ibiganiro byiza byose mva birangiyohe n'utundi dukino kandi.
Afatiye ku kivugo cy'uyu mwaka kuje inama n'ingingo no guharanira amahoro, umushikiranganje kumenyesha amakuru yemeje ko iradiyo ifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane mu gutsimbataza intwaro rusange. Frederico Nahimana asaba abamenyesha amakuru kwisunga amategeko n'akaranga mutima k'umwuga kugira amakosa yibonekeje muri kahise ntazasubire.
Ntawukibaza ko muri kahise kahafi habonetse utunenge mu maradiyo amwe amwe, bigatuma afatirwa intego zikomeye. Tugiye rero ko ata giti cyo dukora mu gisho kabiri leta y'uburo isaba mwe muri kumukibi gukora mukurikije amategeko, mutarabye amayaborohereza gusa mukaraba n'ibyo musaba, mukora akazi kanyu ata namwe muhereganye. Mukurikije akaranga mutima k'umwuga mumenye yuko umumenyesha makuru atandukanye n'umunyapolitiki.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe mu gihe amaradiyo atatu acugaye: Radio RPA, Radio Bonesha FM hamwe na Radio Televiziyo Renaissance. Mu gihe hari haturiwe hugagwa ayashika kuri atanu mu mwaka wa 2015, Radio Rema FM na Radio Isanganiro zikaba zozo zaruguruwe. Urwego CNC rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi rukamenyesha ko dosiye y'ayo maradiyo atarugurugwa iri mu butungane. Kiretse ayo maradiyo, imirongo y'amaradiyo mpuzamakungu Radio Ijwi rya Amerika hamwe na Radio BBC yarugawe n'urwego CNC mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikiringo cyarangiye mu kwezi kw'11 2018, ariko n'ubu ikaba itarugurugwa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.